hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isamyanira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwiboneza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Frederic Unikije. Mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 Ijwi ya Amerika. Ikaze makuru yacu yo kuri saha. Mu Burundi kiza cingora ya kolera kiravugwa mu gisara cha Bujumbura no mu ntara ya TikTok.
Iyo kolera ikindi divako ni sukurike hamwe hamwe. Tukabora n'amazi meza. Hamwe twagera gucya mabomba tugasanga amazi ntayo. Atuza kuvuga mu byo tubonye nyene. Uravye na maresora, karaba na makabare.
Uyo ni umunye gihugu muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke muraruka gushira urengero bw'Uburundi mu gihugu ca Burkina Faso. Ubushikiza manza buvuga ko ibiziga by'abagabo 28 bicishijwe insoro vyatowe muraruka gushira urengero. Ubushinwa bwiyamirije ingamba mishasha yashizweho n'ibihugu bimwe bimwe kuri COVID-19 isaba bagira ingendo b'abashinwa kwipimisha. Buvuga ko iyo migambi idafatiye ku bumenyi. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye kagira muja ni mukanye. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Burkina Faso ibiro by'ubushiriza manza byatangaje ko ibiziga by'abagabo 28 bicishijwe isoro byatowe muri ariko bushira uburengero bw'igihugu mu gisara ca Nuna. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jeni Mukankuzi.
Iperereza ryaratangijwe kuri ubwo bwicanyi bwamenyekanye ku itariki ya 31 z'ukwezi gushize nk'uko abashinjacyaha babivuze mu itangazo. Cyakora nta bindi bisobanuro batanze ku baba baragabye ibyo bitero cyangwa icyaba cyarabibateye. Iki gihugu cyo mu burengerazuba bwa Afurika gihanganye n'urugomo rw'inyeshyamba z'abajihadiste rwakwirakwiriye ruturutse mu gihugu bituranye cya Mali muri iyi myaka 10 yose ishize. Abantu ibihumbi barishwe mu karere kose kandi miliyoni nyinshi bateshejwe ingo zabo. Umuryango wa Societe Civile ya Burkina CISC wamaganiye ibyo bitero by'Inuna ku basivili bafite imbunda bitwara nk'abari mu itsinda ry'abakorera bushake barinda umutekano w'igihugu VDP, itsinda rihabwa amafaranga n'imyitozo na guverinoma kugira ngo rifashe kurwanya inyeshyamba.
Urakoze Jeni. Mu Bwongereza abakora mu bijanye na za gari ya moshi batanguye umwaka bahagaritse akazi mu kiringo c'indwi yose. Izo zatumye abakozi miliyoni batabona uko basubira ku mirimo yabo. Ni inkuru y'ubundi dushikizwa na mugenzi wacu Jeni Mukankuzi.
Imyigaragambyo idasiba mu bakozi ba gari ya moshi yagize ingaruka muri aya mezi ashize. Ni mu gihe abaforomo, abakozi bo ku bibuga by'indege, abatwara abarwayi n'abakozi bo ku maposita nabo binjiye mu myigaragambyo basaba kongererwa umushahara kugira ngo babashe kubona imibereho mu gihe ibiciro byazamutse. Byitezwe ko abakozi bazakora imyigaragambyo i Scotland mu cyumweru gitaha. Urwego rushinzwe ibijyanye na gari ya moshi rwavuze ko serivisi zizagabanuka kugera ku cyumweru tariki 8 y'uko kwezi kwa mbere. Rwongeyeho ko gari ya moshi zizaba zipakiye kandi ko bishoboka ko zizajya zihaguruka zitinze kandi zigahagarara kare. Ikindi urwo rwego rwavuze ni uko hamwe na hamwe nta serivisi zizatangwa. Guverinoma yavuze ko itabasha kongera umushahara w'abakozi ba Leta ngo ibijyanishe n'izamuka ry'ibiciro. Iperereza riherutse gukorwa n'umuryango YouGov ryasohotse mu kwezi gushize kwa 12 ryagaragaje ko 2/3 by'Abongereza bashyigikiye imyigaragambyo y'abaforomo. Abenshi mu babajijwe muri iryo perereza bavuze ko guverinoma ariyo ahanini ikwiye kwamaganwa kandi ko Minisitiri w'Intebe Rishi Sunak ashobora kuzahura n'ingaruka zikomeye igihe guhagarika akazi bya mu mwaka wose wa 2023. Guverinoma yatumije abayobozi b'urugaga rw'abakozi kugira ngo basubire ku meza y'ibiganiro ibona neza ko imyigaragambyo irimo kugira ingaruka zikomeye ku bucuruzi bukeneye za gari ya moshi mu mijyi itandukanye.
Turagushimiye Jeni. Ubushinwa bwiyamirije imigambi mishasha yashizweho n'ibihugu bimwe bimwe kuri COVID-19 isaba ko Abashinwa bagira ingendo bapimwa umugera wa COVID-19. Ubushinwa buvuga ko iyo migambi idafatiye ku bumenyi. Ni inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu Jeni Mukankuzi.
Ibigo bya Amerika bishinzwe kugenzura no gukumira indwara byatangaje mu cyumweru gishize ko abagenzi bakoresha indege bava mu Bushinwa bazajya babanza kugaragaza ko bipimishije kandi badafite COVID-19 cyangwa bakerekana ibimenyetso by'uko bayikize mbere y'uko bemererwa kurira indege. Ubwongereza, Ubufaransa, Canada, Korea y'Epfo, Espanya na Katari biri mu itsinda ry'ibihugu byatangaje ibisabwa nk'ibyo ku bagenzi bava mu Bushinwa. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubushinwa Mao Ning yabwiye abanyamakuru ko Ubushinwa bushobora nabwo gushyiraho ingamba zo kwihimura. ubwandu bwa COVID-19 bwongeye kwiyongera mu Bushinwa mu gihe izindi za guverinoma zashyize amakosa kuri iki gihugu kuko bakitaravugiye ku mugaragaro ibijyanye n'imibare y'abantu banduye. Abategetsi mu muryango umwe bw'Uburayi byitezwe ko bahura bakaganira ku buryo bwo guhuriza hamwe ingamba za COVID-19 ku gihugu cy'Ubushinwa.
Turagushimiye Jenny ya makuru rero yose agezweho hirya no hino ku isi muje kumviriza n'ayandi mushobora kuyasanga kuri adresse yacu west atokabungu radio yacu vewa akarongo com adresse yacu YouTube, Instagram na Facebook ni vewa radio yacu. Imbere yo kutuja ku makuru ya karere ni icyamamare mu mukino w'umupira w'amaguru eka muhinga azwi ku isi hose mu mupira w'amaguru wahoze ari umukinnyi kirangiranwa ku isi Pele yitavye Imana mu ndwi iheze arashingurwa uyu munsi kwa kabiri muri Brazil. Mukurikire rero ku rubuga rwacu rwa Facebook uko ikorwa byo kumusezera no kumushingura zagenze. Ubu naho nkuko muvyumvise n'amakuru yo mu karere ka Afrika ibaga binini cyatanguye mu Burundi naho kuva ku munsi wa mungu leta yatangaje ko abanyagihugu bakwiye kwitwarika no kugira isuku inyuma yaho habonekeye amakuru ko kiza cakorera kimaze kwigaragaza mu bice bimwe bimwe by'igisara cya Bujumbura habangamiwe kurusha handi ni muri zone ya Kinama. Ibindi kuri inkuru na mugezi wacu Eloge Willy Kaneza.
Witangazo yasohoye kuri uyu Imana mu ijoro ni umushikanganji w'amagara y'abantu mu Burundi muganga Sivinze Imana yemeza ko ubu ingwara ya kolera ifatwa nk'ikiza mu karere k'ubuvuzi ko mu buraruko bwumvwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura no hagati muri cyo gisagara. Ku murango wo mpatsoni ari kumwe n'abandi bakoze umushikanganji bwiwe abajejwe intwaro abakorera bushake batwanguje Burundi hamwe n'userukira gisata cyabo ni cyita amagara y'abantu BMS bari biriwe muri zone Kinama muri komine Ntahangwa mu buraruko bw'ico gisagara kwirabira ku bintu byifashe.
Kwigenekerezo rya 33 Kigarama umwaka wa 2022 ivuriro ryo mu Kinama gitwa Michel mu karere k'ubuvuzi kubaruka bw'igisagara cha Bujumbura ryarakiriye abantu 9 bafite ibimenyetso by'ikiza cha kolera. Bukeye igenekerezo rya 31 hariyongeye ko abagwayi babiri. Twamenyesha kandi ko hari uwundi murwayi yabonetse ku ibarabara rya 20 inomero 28 muri zone ya Buyenzi akaba yanduye avuye gusuhuza umwe mu bagwayi bo mu Kinama.
Kuko umushikanganji nze Imana imvura y'umurengera imaze iminsi igwe Bujumbura igatuma ubwiherero mu mazu menshi bwuzura bugasebura niyo yatumye icyo kiza. Bamwe mu banyagihugu b'i Bujumbura baganiriye n'ijwi rya Amerika ariko batashimye ko umwidondoro n'amajwi yabo bije habona batubwiye yuko hari abantu babiri bashobora kuba barahitanywe n'iyo ngwara. Abo mu Kinama batumenyesheje yuko amaze kwandura muri rusangi ari 17. Turetse Bujumbura no muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke haravugwa kolera. Abangamiwe kurusha handi muri iyo ntara y'uburaruko bushira uburengero bw'u Burundi ni mu gace ka Marambo ya mbere. Abanyagihugu baho baganiriye n'ijwi rya Amerika batubwiye ko hanini ubukene bw'amazi ariyo ntandaro y'iyo ngwara. Bavoma amazi y'uruzi Nyakagunda bakayakoresha mu kwikenura mu mirimo yose.
Iyo korera ikindi bivako ni sukurike hamwe hamwe tukabora n'amazi meza hamwe twagera gucya amabomba tugasanga amazi ntayo yatuza kuvoma ibyo tubonye nyine uraje n'amaresitora ukaraba n'amakabare kucara n'ibibide bitameze neza.
Ayo mazi yandi ya Nyakagunda benshi ntabwo twoca tugira umwanya wo kubanza kuyateka kuko aho yateretse umwana araza akacahita yora akanywa utararinda kuyateka kandi nta nubwo nokwemeza ko benshi barinda kuyateka. So rero ndumva ko kenshi kunze guturuka kubera ko tubura amazi.
Davis Manirakiza ni umukuru w'umutumba wa Mparambo ya mbere avuga ko ariko akorwa isekeza mu banyagihugu kugira bamenye uko bitwara ikisuku n'utuzu twa surwumwe.
Twarakoresheje ingufu zidasanzwe turakoresha ihimiriza ryo kwigisha isuku n'isukura bijyanye n'utuzu twa sugumo n'uko dukoresha icyo tugenewe. Twongera turigisha abene igihugu gukoresha amazi abanje kuyateka. Turetse n'icyo twarafashijwe n'aba baganga batagira imbibe abita Medecins Sans Frontières barafashije cyane mu ihimiriza barakoresha ingufu zidasanzwe na Croix Rouge yongera fasha mu kuturonsa amazi kugira ngo iryo suku ikwire mu bene gihugu baronka amazi yo kunywa meza.
Mani ya kiza tuwala marambo ya mbele ya hamagari ya gizata kijerwa kutanga maazi kui tuwala lika chane.
Na chane chane ngare ingisi rama ya rejidezo likiku utakashi kukira ngo amazi ya ame mwene gihuku.
Mwizi nguzirizi heze ya banu wakira kuchumi na watanu ni wama ze kwa kirwa mkigo kijerwe kubura korela mrugombo huko wa jeru nuhuaru wa vizemele ruja Amerika. Mugabo wa hubushika nganji nivurabuga kuyongwara ifatwa nikiza. Mburundi ukumwa kutashe atari hake mugihugu chane chane mubisagara yuwa mwanu venshi harakunda kwa duka ingwara ya korela. Eloja ulika aneza ruja Amerika.
Urakoze Eloge tu kivuga ku Burundi kandi kuva mu mwaka wa 2021 ntibagipima ikivunga umugera wa sida hapimwa abafise ibimenyetso canke abagendanye na bashora kubanduza kandi bagapimirwa mu kibano zongeye n'imiti yo gufufaza itangirwa mu kibano. Ni inkuru y'umwenshi makuru w'ijwi rya Amerika Thierry Ndashimiye.
Umugambi wo gupima no gutanga imiti ifufaza umugera wa sida mu kibano watanguye mu 2021. Abapima canke abatanga iyo miti n'abaremesha kiyago bakorana n'amavuriro canke amashirahamwe yishinze kugwanya ikiza ruhonyanganda sida. Mu ntara ya Makamba ishirahamwe rishinzwe kugwanya ico kiza INSS ni rimwe riri muri uwo mugambi. Imbere y'2021 bapima ikivunga ariko ubu hapimwa uwo babona ko ashobora kuba yaranduye biva n'ingeso ziwe canke we nyene yiyagiriza ko ashobora kuba yaranduye. Ibyo byaragabanije uburyo bukoreshwa mu gupima umugera wa sida. Umuhuzabikorwa muri INSS Makamba Sengiyumva Sitani aratwiganira ukugena uwo mugambi urangurwa.
Mu kubapima n'uburyo bubiri baraza aho dukorera muri INSS canke naho bagapimirwa mu kibano. Mu kibano turafise abaremesha kiyago bafise ubumenyi bukwiye koresha mu kibano kugira bapime umugera wa sida. Iyo rero barose babitora mu kibano baraheza bakawutora canke naho ntibawutore kuri uwo ya wicuze yipimishije. Ico gihe bawumutoye baca bamuzana muri INSS tukagira ikindi gipimo co guhinyuza yuko inyishu zatowe arizo.
Uyu ni Nahimana Mediatrice umuremesha kiyago ku mutumba wa Makamba ya mbere akaba atashatse ko tumufata amafoto.
Ubwa mbere baraduhaye inyigisho yuko dutegerezwa kuba dufise ibanga kandi dutegerezwa kuba tuzwi neza mu kibano, hanyuma baratubwira ingene tuzobanza kuganira n'abantu imbere yuko tubashikira tukabapima tubanza kuganira nabo na cane cane mbere tukitanga ko nakarorero kuko burya iyo umuntu agenda numugera je nibaza ko iyo si ingwara nibisanzwe tubifata ko ari nka kujya kwa malaria. Rero nk'ibyo byose turabitanga kwa karoro tukitanga kwa karorero kugira abone ko ari ibintu bisanzwe, hama tukabajijura yuko umuntu amaze kwipimisha abona ko ari ibintu bisanzwe kuko acaronka imiti kandi iyo mita ironka ku buntu ntigurwa amahera.
Ubwo buryo burorohereza abashaka kwipimisha canke bari ku miti yo gupfupfa haza. Prida barashikiriye akora muri INSS Makamba arabyemeza.
Ivyo byitwa ivyoroshe kuko mu myaka yahera tugishikanye nko ngahe Makamba muri 2006 n'ukuvuga yuko abantu baza kwipimisha yego kugushaka kwabo bafise ico biyumvira kuvyerekeye sida niko babivuga canke kumugera wa sida nyene agira ati je no bangenda numugera ntarabimenya baraza bavuye kure yo mu makomine canke mu maprovince yegereye Makamba nkarutana na bururi bakaza bavuye kure ikabatwara umwanya bagahagarika cha gikogwa canke nabo bamaze kugwara bakaza kugwaye ntagwara umugera wa sida gusa bakaza bavuye kure bagafata gwa rugendo bagafata inahuri basanzwe bamaze kuba batameze neza ari magara make ugacusanga rero biro batwaye umwanya byatwaye n'uburyo.
Mune mziza Frederica umunywanyi wa INSS Makamba ati uturusho ni twinshi kubera iyo ndinganizo shasha na wenyine ntiyashimye ko tumufata ifoto.
Akarusho karimo nuko kera bakija kwipimishiriza kwa muganga abantu baraza bagatonda bagatonda umurongo hanyuma bakava amasaha yagi ariko ubu babikorera mu kibano bacungura umwanya wawo gukora ibindi bikorwa hanyuma kandi nico kimwe nuko gutora imiti uko gutora imiti mu kibano bifasha byinshi urumva naho nyene bifasha muri uwo mwanya wo kuja kwirwa batonze ku mavuriro hanyuma ikindi kigira kabiri nacu birabafasha no mu banywanyi hagati nawe kumenya n'amagara yabo nge nayifashe kuko baca baza bararabana bakara nimbaro babona bitari ko biragenda neza bica bishika kwa muganga hakiri kare bagaca bamukurikirana hakiri kare
ikindi ubwo buryo butuma bapimwa batagira isoni iyo bashaka gupimwa nkuko byemezwa na Stanice Ngiyumva umuza bikorwa muri INSS Makamba
ubwa mbere apimwa nuwo yizeye ubwa mbere bo baba bana kumbure basangiye byinshi mu kibano ubugira kabiri hariho kuba uri ahantu wizeye cyane watamuntu azoheza ngo azarabivuga mu gihe utaratangura kuvyivugira hanyuma ukaronka impanuro uyawe nuwo mubanye musangiye imico n'imigenzo kugatumba
umuremesha ikiyago na Imana Mediatrice arigane gituma gupimirwa mu kibano no kuharonkera imiti ariyo nzira irashe n'uyu muremesha kiyago ntiyashimye ko fotogwa
gupimirwa mu kibano biri n'akamaro kanini cyane gose kuko ubwa mbere hari abantu baba batinya kuja ku bitaro hari abantu baba batinya bati je nkaja ku mavuriro abanaka niyo bakora barambona je sinjayo mugabe ari mu kibano ndavyemera kuko natwegwe mu kumupima tumutwara ahantu hameze neza ahantu ataruja n'uruza hanyuma kandi tumupimye twebwe ico dukora ndito namubwira tuti woragenda numugera twe tubona ibimenyetso hama tukaca tumwitwarira kwivuriro avuze ati je sinjayo abaganga baradufasha tukavuga tuti hari umuntu yatinye kuzino bagaca baza kugira barabe yere imivyo bimenyetso twabonye bagaca babona yuko agenda numugera ko keshi na keshi abo dutoye ibimenyetso usanga baba bagenda numugera
kanatsinda bo baremesha kiyago barazi neza ibanga batumwe prida barashikiriye
gupimira mu kibano bikogwa n'abantu twavyigishije ingene babikora no mu gupima bagendera ibanga nukuvuga yuko batagende baravuga wo bapimye canke ishu yabo canke ngo nakiriye uyu canke ngo byagenze gute ahubwo bagiye kwararaza ahubwo nta numwe bosubira kuronka abatumbera
uyu munywanyi wa INSS amaze imyaka 18 ntiyashimye kwivuga izina kandi agenda numugera wa sida ari mu bafashirizwa mu kibano atubwira ukugene abaremesha kiyago bakora ku mutumbi wabo
umuremesha kiyago icyakora urabona kenshi mu kibano hari abantu baguma bagwaragurika igihe bagwaragurike cyane uhuru muremesha kiyago biragutera intuntu ukongera ukamwegera ukamuha impanuro nukuri nari ndagusabye yuko uba wepimishije kiretse reka kuja mu bintazi kuko hari aho uwo bugwaye mukabwiye wegeye abaganga vyogufasha ukamubwira ati ntagomba ndagusabe ndagufashe
umuremesha kiyago Ridwine nibayizere aratubwira ico ahora yisunga kugira yegere umuntu amusabe ko yokwipimisha
ndabanza kuraba nk'ihari yiwe nkabona nyene magara yiwe atameze neza ko ndagusanga akunda kugwaragurika ntatomoye cyangwa ugasanga ntari kumwe n'umugabo wiwe umugabo we n'umurovyi cyangwa n'uwundi mushoferi cyangwa n'umusoda cyangwa n'umuntu akunda kuza kwihanzura i Tanzania cyangwa atari hafi mugabo ukabona ati uyu muntu afite ibibazo ubona nyene yahindutse kubera wowe uzi nk'ibimenyetso by'umuntu agendana umugari nk'ina bameze ukavuga ati uyu muntu wapi reka ndamupime cyangwa naho ukabona ko agendana n'abagabo benshi cyangwa ukabona ko agendana n'abagore benshi dukurikirana ibyo ujya dukurikirana iyo turaba cyane cyane kuko ntiwoja gufata umuntu mubarangwaye cyangwa ndagupime ntacyo wamusomyemo
naho kugira mujijure ko yokwemera kipima hanyuma akamuha ibipimo byiwe aramusigurira ingaruka zo kutipimisha
ni ukuvuga aramwereka ubuzima bw'umuntu kazoza kiwe na kazoza k'ubu imiryango yiwe ingene ashoboye kwanduza abantu umuryango uzoba uhombye kazoba uhonye nyine nkamusigurira hanyuma kandi nkamwereka kamara ko gufata umuti hakirikare inyungu ko numugena aho bagupima bawubura iyo bafashe umuti kare hanyuma kandi nkamwereka ingaruka mbi ikudafata umuti kare kutafata umuti ingaruka nziza igufata umuti
umunemesha kiyago na Imana mediatrice we haraho biba ngombwa ko yitanga ko akarorero ko kuba ugendana umugera wa sida atari umuhero w'isi gucyo wari karajijura akabona kwemera gupimwa
kwera nka jewe iyo turiko turaganira n'umuntu nkamwitanga kwa karero nkavuga nti raba nka jewe cengendana umugera kandi ntabikubwiye ntavyumenya kenshi yaro aho usanga bavuga ngo ndiko ndabesha ngo sivyo hanyuma kandi muganga ababwira nti kirazira gupimisha igisho hama ikindi hari habantu usanga bavuga bati ngo ibyo nibisanzwe ngo umugera nibisanzwe ngo sinirwa ndipimisha akaba abandi batubwira ati je nkaja kwipimisha sindo nkingene ndabibwira umugabo wanje akabimenya aranyica
uwo batoye umugera wa sida rero bace bamukorera ibipimo byo guhinyuza muri ya INSS basanze koko yaranduye ngo bace bamushira ku miti inyuma ya mezi atandatu akurikiranwa muri ya INSS acarungikwa gukurikiranwa mu mashirahamwe yo mukiba ano mutino ne mukibano abaremesha kiyago bakurikirana gute ubugendana umugera wa sida uyu numuremesha kiyago atashimye ko tumuvuga izina
uwo iyo tumubonye bwa mbere tumushira mu mpanuro kuko ari mwishira hamwe ryacu tuca twicara tuca tutangura kumubona ati wewe ibi bintu banze tubwire kwanza uyu mitura yifata cyora no kugenda muhera nyereka ikopo turaba yereka urumva arashobora kukwereka temuga ibi kutabikurikirana bikurikirane naba bandi babikurikirane
umunemesha kiyago Ridwi nawe arashika no mucumba cuwo basangishira hamwe akaraba ku miti yahawe ayifata neza
cyo ndashobora kugenda nkiwe kwera nyene baramenyereye cyaba bacuruta barabagenze uko agwaye tugeze ku minyaka gwaye umaze kugenda arahara usanga nyene bishika kushika mu cumba abantu bose ndinjira mu cumba cyabo bakambwira ati shikira ko yabagwaye cyane bakantumaye ngize ndaraba nkabona ko izo kopo nzugaje nkumva ko zikirimo nzaho namuhereye ariko siba bari besha bari nk'umusha nke babiri cyangwa ugasanga n'umwe mugabo ukacu muhanuti burya ntiwanyuye umuti neza aragusigura ati byarangwa jesoma cyangwa narabaye uku byaranasafiye ndabyibagira ibintu nk'ibyo kusikurira kamubwira ati burya bibandanye umwe umuti kamusigurira nyene ariko nahandi kuko twebwe uko dufatana umuti tugize agashira hamwe turazigenda tukaguranana hama tuzigenda tukaguranana hariya nitwo turazigenda tugurana turavugana ibyo gufata umuti tukavugana ubuzima bw'ishira hamwe n'ubuzima bw'amagara yacu
mu mezi atatu aheze muri INSS Makamba bapimye abagera ku 120 bakaba basanze handuye batandatu gusa benshi bafite hagati y'imyaka 18 na 35 umuhuzabikorwa wa INSS Makamba ayeme za kwihangiro ryuko muri 2030 95% kwijana y'abantu bazoba bazi uko amagara yabo ameze 95% banduye bagafata imiti nayo 95% bazoba bafata imiti neza bazoyishika ko kuko gushika muri kigarama 2022 100% yabo basanga baranduye bari ku miti 97% barayifata neza
turagushimiye Thierry Eva tubibutse inshutimise ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika isanganira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ibiganiro byacu tubibandanize ku butumwa bwo kwifurizanya umwaka mushasha muhira
mbere na mbere mbanje kwifuriza umwaka mushya muhira yajyanye makuru y'Ijwi ry'Amerika
ni byiza cyane rwose natwe turakwifurije umwaka mushasha
nalongera ngo ngire abantu nanjye nkwiza umwaka mushya harimo umugore wanjye witwa Rosine inshuti zanjye harimo witwa Niyibizi hakaza abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika bose ndabifuriza umwaka mushya
murakoze natwe turakwifurije umwaka mushya
yego kandi nanjye murakoze noneho sekundi Ijwi rya Amerika mwifurije umwaka mushya muhire
murakoze murakoze Tito reka duhe ijambo kandi Daniela mwiriwe neza
Jana Frederic
muraho Daniela
muraho umwaka mushya mubyeje
umwaka mushasha uzo kubereye umwaka wa matano buke
yego rwose nkuko muzize nitwa Daniel Nsabimana mperere inyamashike ruharambuga mu burengerazuba bw'u Rwanda so nejejwe no kwifuriza Stafi y'abanyamakuru b'Ijwi ry'Amerika umwaka mushya muhire abakunzi b'Ijwi ry'Amerika nifurije umwaka mushya muhire kandi abanyarwanda bose abumva ikinyarwanda abarundi inshuti zacu so umwaka mushya muhire ku nshuti zanjye zose zo kuri Facebook yumi hariko ndashima cyane kandi imana yagize neza gaturinda umwaka ushize kugabwe ntacyo twarikibashisha mbere ya byose dushima imana yabashije kuturengera mwaka ikadutangiza n'undi so nshimiye rero abanyamakuru mukora muri isanga abaduha ijambo namwe nabo batwakira rwose mwabiwe neza imana ibahe umugisha undi furi umwaka mushya muhire rero muri rusange
murakoze Daniel hari ingingo warafashe nshasha z'ukuntu wo kwitunganya neza cyane rwose mu mwaka muri uyu mwaka mu bisata bitandukanye
yes Frederic ibyo uko mubindaje ni ikibazo cyiza cyane aka ushize so akagira ngo rero mu mini zategure ku buryo mu wundi mwaka atangiye atabasha kongera kugira aho dutukira so nanjye aribyo nabonye araho nagize weakness mbona ko neza muri uyu mwaka nzabikosora kandi bikagenda neza
ni byiza cyane rwose tagushimiye
murakoze cyane Frederic Muturi Thomas Kamirindi n'abamenyeshamakuru b'iyo radiyo
bose ndabasuhuza Daniel murakoze
cyane Imana ibahe umugisha
namwe reka duhe ijambo kandi ubundi munywanyi Innocent muraho
yego ndabumva cyane
muherereye ka Innocent
ndi mu Kanyosha mu gisagara cya Bujumbura
ni byiza cyane rwose kandi kazina kawe ninde
nitwa Nduwimana Innocent
murafise abo mutasha abo mwifuriza umwaka mushasha
ko turafise abo dutasha ndabifuriza umwaka mushasha reka uwa mbere mbere ko kuri wereke ari ngaha muri Rohero na Samuel yene bakora ngaha muri Rohero reka cinca mu Kanyosha ndahabone orice kacinda habona n'uwitwa Olivier nyine ari mu Kanyosha nkaba ndabifurije umwaka mushasha hariho n'umukenzi wa kitwa Tica nawe nyine ari muri Rohero ngaha Rohero ya mbere nkaba ndabifurije umwaka mushasha w'2023
murakoze Innocent ubwo butumwa bwabashikiriye reka mukurindira rero tubahe na kandi karirimbo Don't stop believing no kwama umuntu ariko arizera tubibutse inshuti mwese ko muri kamwe abandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika isamya nyira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda kiganira muri saga cyo munsi ahanini tuja kwifurizanya umwaka mushasha muhire ubu turi kumwe na Gerard muraho Gerard
ko ndabumva cyane ndakomeye
muri hehe ga Gerard
Ndimo ntara ya Rumonge
akazina kawe kandi ninde
Bukuru Gerard
Bukuru ni byiza cyane rwose murafise abo mwifuriza umwaka mushasha duga ku ijambo
ego ntabwo kwifurisha umwaka mushasha umuryango wanje cyane cyane madamu wanje umwaka rutanguye neza twarose akabebe risa akanshi rero ntabwo kumwifuriza umwaka mushasha ndo kumanya akabebe kiwe ama
sangwa ikibondo
umwaka mushasha are
sangwa ikibondo
ego murakoze cyane murakoze nkaba nifuje umwaka mushasha fare rutanguye abahungu banje Kingi na Beni bakomere ama nkaba nifurije umwaka mushasha banje mama na papa abavukanye banje abo turi kumwe n'abari hanze y'igihugu ndayifurije umwaka mushasha umwaka w'amagara meza umwaka wo kuronka ibintu ego murakoze cyane
hanyuma tukiri kumwe hari ingingo warafashe zo kwiteza imbere hari nkuko turabashimiye rero nshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro byacu byo kwisaha turashimiye na ingenieur yadufashe mu buryo bw'ivyuma na Aloisa yegeranije ibiganiro twashikirije turabashimiye mwese kuba mwaduteye akamo mugashikiriza ubutumwa inshuti n'abagenzi turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza umwaka mwiza kandi mwese aho muri hose